Agnes Ndirubusa Christine Kamikazi yagize hari Imana na Terence Mozenzi bashyitse imbere ya Sentare Nkuru y'Intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icyatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi batangiye kumvirizwa nk'igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo ibiri z'agatondo. Umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bafatanywe kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidegenza kuko Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye. Bagishika nk'uko bari kuri Sentare Nkuru ya Bubanza babibwije Ijwi ry'Amerika, abamenyeshamakuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashyigikira no kubaremesha. Mu rukiko ko ari batanu uyu munsi umushyikirizamanza wa Repubulika yabasabiye igihano cy'umunyoro w'imyaka cumi n'itanu no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo cy'imyaka itanu. Nta byemezo byinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiranye n'undi mumenyeshamakuru mugenzi we basa n'abatebura. Naho muri ubwo butumwa bagize abakozi ba Iwacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwamanza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bariko bamusaba kugica avuze ku gitero bari baruye gukora kw'inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza. Abakozi b'ikinyamakuru Iwacu bariko bunganirwa n'abashingwamanza batatu. Intara ihejeje gusasa umwe muri abo bashingwamanza Maitre Clement Leterakiza yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari Umwizera afise
kuburana urubanza kwa bamenyesha bakuru bane n'umushoferi wabo. Twariko turaruburana mu donido mu by'ukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze. Twahawe umwanya ukwiye warama ngo intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose. Abamenyeshamakuru n'umushoferi wabo baritegura natwe turabunganira mu by'amategeko, hanyuma twashize bihagije turerekana icyo amategeko avuga. Turizera rero yuko umucamanza azafata ingingo ibereye idushimisha, na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye ko umucamanza agera ashyikiriza n'ibyo twasiguye. Twabonye ko Sentare yanyuzwe, nicyo gituma tuvuga tuti turashyize icyizere gikomeye cyane ko bazokweza.
Mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yagarutse kuri dosiye y'amenyeshamakuru ba Iwacu. Twisunze ubwirizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe. Umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira afise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika. Nicyo gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba. Nibatashima bazokunguruza. Muri icyo gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona bya bindi bita ubwigenge bw'ubutungane, kandi amateka arabitubuza. Twetuza kuza nk'umucamanza mukuru iyo imanza zacitse atayungururizo rikihari. Niko Perezida Pierre Nkurunziza yavuze yishyura ku kibazo cy'umumenyeshamakuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru. Umukuru w'igihugu yongeye ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyeshamakuru ba Iwacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe. Abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga Iwacu n'umushoferi wabo bari bafatiwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ku muhingamo w'itariki ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Bari kwarondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya Bubanza harimo Musigati ujuturuka muri Kivu y'Umanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo. Umuharwanya leta y'u Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'Umanuko mu buseruko bwa Kongo wahavuye wemanga ko ababonetse bafite ibigwanisho ari abagwanyi babo. Igipolisi ariko catangaje ko bari bateye bari abagizi ba nabi kandi ko bagera ku cumi na bane bapfuye niho bakoresha zirafatwa. Imiryango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ihanye ubwigenge bw'abamenyeshamakuru yariyamirije ifungwa ry'abamenyeshamakuru. Eka n'abanyepolitike mu bihugu bya Rutura nk'abashingamateka b'umwe bwa Buraya 38 n'umwe mu bajejwe ibibazo bya Afurika muri Kongere ya Amerika niko kuko. Ariko nubwo biri uko kuri uyu wa mbere nta baserukiye ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse Bubanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hari imanza z'abamenyeshamakuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo bajya kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi hafi y'umupaka icyo gihugu gihana na Tanzania. Intumwa z'amambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro by'igisata cya ONU kigenerwa akazi na muntu zategekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine zari imaze bikorera mu Burundi zarajayo. Eroje wika neza, Ijwi ry'Amerika.